Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze ino ndwi.
Turubikina kezo rya 17 Nyakanga n'umwaka wa 2023 nikaze kuri mwese muri ano makuru yaranze ino ndwi turiko turasozera ayo nayo mukaba mugira mu bashikizwa na Je Bonfils Niyongere.
Ngiyi Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru yaranze ino ndwi.
Amakuru yavuzwe muri ino ndwi tuyatanguriye kwiduzwa ry'igiciro cigitoro rigize irigira kabiri mu kiringo c'amezi abiri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu kuwa mbere uheze mu gisagara ca Bujumbura. Esanse yavuye ku mafaranga 3,385 ija ku 4,450. Mazutu nayo yavuye ku mafaranga 3,795 ija ku 4,250. Nayo peteroli yavuye ku mafaranga 3,739 ija ku 4,435. Mu gihugu hagati ibiciro by'igitoro bikaba bigenda birahindagurika bivanye n'ikirere gitandukanya ivyo bice n'igisagara ca Bujumbura. Kurikira umushikiranganji Ibrahim Wizeye ajejwe amasoko ntanga nguvu.
Ubushikiranganji bw'amazi meza, amasoko ntanga nguvu, ubutare n'agataka bumaze iminsi bukurikiranira hafi ibijanye n'ihungabana ry'itangwa ry'igitoro ku isoko mpuzamakungu mu karere eka mbere no mu gihugu cacu. Nayo ikaba ari inkurikizi z'ibijanye n'ubutunzi ku isi, aho ibiciro by'igitoro bitahengeshanyije kuguma biduga. Kubera yuko igitoro atari icyo twimbura ngaha iwacu, kandi kubera ko ibiciro by'igitoro bishingirwa ku isoko mpuzamakungu, u Burundi burakogwa ko n'ihindagurika ry'ivyo biciro. Leta y'u Burundi yagumye ifata ingingo zibereye kugira ihangane n'iryo hindagurika ry'ibiciro by'ibitoro ku isoko mpuzamakungu, kugira itezurire abenegihugu mu guheba amatagisi amwe amwe. Ibiganiro n'abo vyega bose vyatumye haba utwigoro tudasanzwe n'abinjiza igitoro badasigaye inyuma. Naco gituma ibiciro by'igitoro vyagumye arivyo biri hasi ugereranije n'ivyo mu karere. Naho habaye utwigoro twinshi, ni ngombwa igiciro gihinduke kugira imirimo n'imigambi iterambere y'igihugu ibandanye iranguka neza, hanyuma urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rushoboke. Mu gisagara cya Bujumbura rero ibiciro bishinzwe uku gukurikira: esanse n'amafaranga 4,450 y'amarundi ku ilitiro, mazutu amafaranga 4,250 y'amarundi ku ilitiro, peterole amafaranga 4,435 y'amarundi ku ilitiro.
Tuve mu bijanye n'igitoro tuvuga ibibura ry'amazi rirangwa mu makaritiye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Amazi akaba asigaye ari mu zibibuye mu makaritiye amwamwe nka Ngagara, Cibitoke na Mutakura, aho bavuga ko bashobora kumara ikiringo c'indwi yose atani majya amazi korotse mu mabombo. Abanyagihugu bo muri ayo makaritiye bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike, na cane cane ko muri kino gihe havugwa ikiza c'indwara yakorera mu gisagara ca Bujumbura. Tukaba tuyibaza Olivia Gakim.
Abo banyagihugu baba mu makaritiye ya Ngagara, Mutakura hamwe na Cibitoke bavuga ko amazi asigaye ari nk'umuzi w'ibuye, araheze indwi bikora kubagendesha amakinga kugira ngo baronke bakoresha mu miryango ngo baja kuyavoma mu makaritiye ya Buterere na Kinyankonge, aho ibido imwe y'amaritiro 20 kugwa amafaranga ari hagati y'amajana 70,000. Bakabona ko ibyo ari amananiza, na cyane cyane ko bari mu bukene bufatiye hanini kwiduzwa ry'ibiciro.
Amazi ni yarumye, ubanyagihugu basigaye baza kuvoma makaritiye yepfo za Buterere na za Kinyankonge, ho haraboneka buke buke. Ugini baru kalau nak umatan sintero ada kuka konde aku salah hati ya macam ni gihundi pribit. Ini teko.
Ikindi ngo nuko babona ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nkakorera na cyane cyane ku bushikanganje bw'amagara y'abantu bumaze kumenyesha ko ikiza cyakorera cyashitse mu gisagara ca Bujumbura.
Iki kiza rero kandi se uko bakirwanye ko amaya makarici ko biteye hari ubukene bw'amazi aho bashobora kumara indwi atari marakoro cy'umumaro bindi.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gatika kawe ntitwashoboye kuronka Major Albert Manigomba arongo ishyirahamwe Regidezo kugira ngo agire ico ashikirije ku coba kiriko kirakogwa kugira ngo amazi aboneke muri ayo makaritie.
Olivia Gakima arakenuye tukiye kwibura ry'amazi saho gusa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rivugwa ibura ry'amazi kandi riravugwa mu ntara ya Kayanza aho imitumbi ine muri komine Gatara muri iyo ntara imaze umwaka wose urenga amazi atakiboneka mu mabombo rusange bitewe n'uko isoko ayo mazi yari yakuwemo ryakamye. Ivyo rero ngo bituma batoroherwa kuja kurondera amazi mu myonga aho bagira ingendo zirezire bakagira n'amakenga yuko bashobora guterwa n'indwara ziturutse ku isuku rike Signorine Nijimbere.
Muri ivyo bice vy'iyo komune Gatara bitagiramwo amazi hasanzwe hariho amavuriro be n'ishuri ryisumbuye rya Gatara aho abanyeshuri barara mu ndaro. Abanyagihugu bo muri ivyo bice bavuga ko bafise impungenge nyinshi mu gihe amashuri buca atangura kandi kuri iryo shuri ry'indaro rya Gatara ata amazi na makeya harangwa.
Nk'ubu nyine umva ku mavuriro nta mazi bafise. Twebwe abanyagihugu nta mazi dufise. Mu minsi iri imbere kuva ku munsi wa mbere niko numva amashuri buca atangura. None ayo mashuri niyo atangura. Abo bana bahiga ata amazi bagiye kuronka. Jewe mbona umenga ni ikibazo kuri kuko bashobora kuhandurira indwara zitewe n'isuku rike. Nizo mpungenge kabisa dufise cane gose.
Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kubasabira abarongoye komine Kayanza bihana imbibe kubaronsa ku mazi yashikanywe muri iyo komine n'ishirahamwe rya Sojea Satom kugira ico kibazo gitoregwe inyishu irama.
Icyo twasaba twabona yuko corama rwose gusuma nuko bojya kwajya amazi no mu gisagara ca Kayanza ajya ko turasabye Satom icyo gihe baduhaye ko komine Gatara ishobora cyane aho ituriyo ryo muri zone mbirizi atamazi rifise nacyo nyine batwaye kwayo mazi mu gisagara ca
kuri ico kibazo cike na ry'amazi uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe rwarondeye kuri telefone musitanire wa komine Gatara kugira ngo atubwire ico bagiye gukora mu maguru masha ariko ntiturashobora kumuronka.
Inzamba Signorine Nijimbere arakenuye amakuru yaranze inondwi tuyabandanize mu bijanye n'ubutungane. Umucamanza azwi ku izina rya Leonard Nizigimana wa sentare ya Bururi asanga afungiye mu yohero rya Rumonge ariko aratega ubwoba n'abapfungwa basanganywe muri iryo bohero. Uyu mucamanza akaba afunzwe hamwe n'abandi bagenzi babiri bafunzwe bagizweho baciye urubanza rwo kurekura abantu bagirizwa bariko bakurikiranwa ku bwicanyi bwakozwe muri komine Bururi hakoreshejwe imipanga. Ishirahamwe Rukristo rigwanya isinzi kabizwa buzima rya kiremwa muntu akate Burundi rikaba riteye umutima uhagaze nawe ugatotezwa kariko gakorerwa uwo mucamanza. Anita Gateretse n'umuhuzabikorwa muri akate Burundi asabaje ryohero rya Rumonge gukingira umutekano w'uwo mucamanza.
Ishirahamwe akate Burundi ratewe impungenge n'uburyo umwe mu bacamanza batatu bafungiwe mu ibohero rya Bururi yitwa Leonard Nizigimana ariko arategwa ubwoba akanahohoterwa n'abanyororo bafunganywe. Abo banyororo bakaba bamwagiriza ko Leonard yari umwe mu bacamanza bari bagize sentare yabaciriye imanza zibafunga. Ivyo rero bikaba bitangaje mu gihe amabohero afise amategeko ayagenga yerekana uko bishitse abanyororo bakigenza nabi bakosorwa n'uko umutekano w'umwe mu bafungwa wubahirizwa. Twasaba rero ibohero rya Bururi gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'uyu mucamanza Leonard wubahirizwe. Tukanabibutsa yuko abacamanza batatu bapfunzwe bazira ko bejeje bamwe mu bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu ntara ya Bururi mu minsi yaheze. Ibi rero bikaba bitangaje mu gihe tuzi yuko amategeko ategekanye yuko umwe mu baburanyi iyo adashimye urubanza yunguruza abacamanza ba rucine ntibaheza ngo baci babihanirwa babifungirwe ivyo rero bikaba bitumvikana kaba mbere binateye n'amakenga ku kucumengo hariho ibinyegezwa muri iyi dosiye twasaba rero ubushikiranganje bw'ubutungane ko bukurikirana neza iyi dosiye y'ubwicanyi bwakozwe muri ntara ya Bururi kugira ngo urubanza kwe kuragenda nuhave ruca iruhande y'intumbere yuko amategeko arutegekanya tukanasaba yuko aba bacamanza barekugwa bakabagira icyo babazwa bitegemeza kuko amategeko arabakingira mu kazi kabo.
Imbere yo gusozera ano makuru makuru yaranze inondwi tubabwira inkuru ijanye n'umunsi mpuzamakungu hariwe demokarasi. Federico bamvuga inyumvira arongo birunani Sefor Arusha rutavuga rumwe na leta ya Gitega avuga ko uwo munsi ushitse mu gihe Burundi ata demokarasi harangwa kuko imigambwe itavuga rumwe na leta yasambowe naye maradio yigenga cyo kimwe n'andi mashirahamwe akaba atakirangurira imirimo mu Burundi tumutege yompi
mu Burundi nta migambwe myinshi hari nta demokarasi hari kubera ko nta binyamakuru bihari ivyandi kwangiraho byaravya nta nibiki hari uretse eko bavuga ibi vya by'ubutunzi gusa butana hari uretse nta nabandi ugasanga rero byukuri ntawuvuga ngo hariho demokarasi mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi niyo kugwanira burya demokarasi n'abanyagihugu bo ngahino barayigwaniye niwacu tubwiriza kuyigwanira kuko ni kintu cy'ingirakamaro kizotuma abantu bagira uruhara mu kubaka ibihugu byabo abakagira ijambo bakiga amashuri hanyuma bakashobora kuvuga atabadatinya ingene ibintu biri ko biragira
ni kuri iryo ryo rya Federico bamvuga inyumvira duciye dusozera ko amakuru yaranze inondwe mwakoze mwese mwariko murayumviriza nkaba ndabifuje kungira impera zindwi nziza na gahwana.
Ngiyi nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru makuru yaranze inondwe.